Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Mwiriwe mwese muteze amatwi ibiganiro byacu kaze muri aya makuru yo kuri uyu mugoroba yo kuri uyu wa kabiri agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Abanyeshure bamwe bicara hasi kubera ubukene bw'intebe kubicara naho bashobora kuba hagati ya batatu na batanu aho ni ku mashure shingiro ya Gasenyi ya mbere n'iya kabiri ari ku mutumba Gasenyi ni muri komine Ntangwa intara ya Bujumbura ivyo biridogerwa n'abavyeyi. Nayo mu ntara ya Butanyereraho basaba ubushikiranganji bw'indero ku baronsa abandi bigisha kugira umwimbo uzogende neza ni mu gihe mu gihugu cose havugwa ubukene bw'abigisha. Iburanishwa n'icibwa ry'imanza zijanye n'ukwa ukana hagati y'abagore n'abagabo ngo ryosubirwamwo ivyo bisabwa n'ishirahamwe abagabo mu gahinda kuko ryemeza ko ubu abaja kubaka ingo bakurikira ahanini amaronko. Ingozi tubabwira abakora akazi ko kunguruza abantu ku mapikipiki bashima ingingo yo gukora amasaha 28 kuri 28 mu nkuru y'amagara y'abantu tubashikiriza iminsi yose ya kabiri. Uyu munsi tubabwira ibijanye n'ubufasha bugirirwa abafise indwara zo mu mutwe zigaragaza ibimenyetso ku mubiri. Amakuru saya gusa tubafitiye n'ayandi. Aya makuru muri komajikizwa na Kristalida Remana fatikanyije muhinga bw'ivyuma na Kofi Olivier Rubere Ntwari.
Radio Indundi Culture.
Ndasubiye kuba hamwiriwe ubonaho inkuru imwe imwe ukwayo. Ishure shingiro rya Gasenyi ya mbere riri ku mutumba Gasenyi muri komine Ntangwa mu ntara ya Bujumbura ryatanguranye ibitigire by'abanyeshure birengeye ubushobozi rifise mu kubakira muri uno mwaka w'ishure waraye utanguye. Nk'uko bagenzi bacu bahashitse kuri uyu wa kabiri bavyiboneye, abanyeshure bamwe bicara hasi kubera ubukene bw'intebe kubicara naho bashobora kuba hagati ya batatu na batanu. Abavyeyi ivyo baravyidoga gera kuko ivyigwa bishobora kutagenda neza iruhande y'ivyo bafise ubwoba kwabo bana bashobora no kugwara indwara ziturutse ku isoko rike. Ubuyobozi bw'iryo shure busigura ko ubwo bwinshi bw'abanyeshure butegwa nuko atayandi mashure ya leta ari mu karere, bagasaba ko hogwizwa amashure muri ico gice. Arise Ndayizeye yakubitiye aho mu Gasenyi atugire ku muriri.
Turi gihe cy'isaha zitatu z'agatondo ku ishure shingiro rya Gasenyi ya mbere muri komine Ntahangwa intara ya Bujumbura. Tuhasanze abana banyuragiranwa bari mu mwambaro w'ishure, hari n'abandi bicaye mu ishure bamwe hasi abandi bicaye bari hagati ya batatu na batanu ku ntebe imwe bandika mu makaye abandi bariko barasamara. Imbere y'ibiro by'umuyobozi tuhasanze ababyeyi n'abanyeshure batari bake bahatonze, bamwe barondera ibibanza abandi ntibibonye ku ntonde zimaze gusohoka. Umuyobozi ariko arabakira. Bamwe mu bavyeyi tuhasanze bafise amakenga y'ingene abana babo bagiye kwiga baticaye neza.
Abana kuba biga ari benshi no kwiga ntibiga neza, kumva na abana bamwe bicaye hasi n'abicaye ku ntebe kubigisha n'ingorane.
Abo bavyeyi bakabona ko abana bashobora no kuhandurira indwara ziva ku isuku rike.
Kubera ko hasi urava muri toilette wambaye cya kirato ugishize hahandi usubire kuyicara kandi urumva je ndumva inkurikizi haba yuko bashobora kugwara indwara y'ubucafu nyene.
Abo bavyeyi basaba ko ho kuba kwa yandi mashure mu mucungararo kugira ubwo bwinshi bw'abanyeshure ntibubandanye bwibonekeza.
Tubona ko tubakira yandi mashure kugira abantu babaganirize.
Ibyo birashigihe kwa n'ubuyobozi bw'iryo shure. Juvenal Habyarimana rirongoye yemeza ko habandanya hongerekana abaza kuhiga bivuye ko atamashure ya leta yandi ari muri ico gice. Umuturama akabona ko koba ukubaka ayandi mashure
nta kirahinduka ko batera biyongera gusumba umwaka wetse terabi ahimukira abantu benshi mba cabimbanize nse gusumba umwaka wetse. Cokogwa nuko bo ku intambamye zitera ubwinshi bw'abanyeshure nuko imitumba twegeranye gahahe na gatunguru boronswa amashure ya leta afashe ishuri ryacu. Bidakunze naho nuko bo kubaka baja mu kirere ama etage kugira ngo turonke dushira abana baruhuke.
Ishuri rya Gasenyi ya mbere ryakira abana baba ku mitumba ishika kuri itandatu, rifise ibirasi 13 ushobora kujamwo intebe ziri hagati ya 25 na 30. Kugera kuri uyu wa mbere bari bamaze kwakira abanyeshuri bagera ku 2370. Ico giharuro kikaba atari kanuni kuko gushika kuri uwa kabiri bari bacakira abanyeshuri.
tukiri mu gisata c'indero nyene ku ruhande rwa bwo bushikiranganje bujejwe indero bavuga ko umwaka w'ishure hambavu y'ivyo watanguranye ubukene bw'abigisha mu birori byo gutanguza icese uwo mwaka kuri uyo wa mbere mu ntara ya Butanyerera ariko umushikiranganje hari umwizero yahaye iyo ntara mu itangwa ry'akazi kubigisha ririkorera ko gubu Jotam iratuzi
nko mu ntara ya Butanyerera are Patrick Muheto umuyobozi mwishikira mu biro vya Buramatari w'iyo ntara amenyesha ko habura bari mamaja 343 bahinduye akazi harimo nabaheruka gutoregwa yandi mabanga biciye mu matora aheruka kuba mu Burundi aha Muheto asaba ubushikiranganje bw'indero kwihutira mu maguru masha gusubiriza abo bigisha kugira ngo ibikorwa bibandanye bigenda neza muri iyo ntara umushikiranganje w'indero François Habyarimana amenyesha ko kugira ikibazo cy'ubukene bw'abari mu gitoregwa inyishu leta yafashe ingingo yo kugwiza na gatatu abihakazi ku mwaka ku mwaka
twahora duhakazi abigisha bari hagati y'amajana 6 n'amajana 2 ku mwaka ariko uyu mwaka dutanguye tuzohakazi abigisha barenga 2000
isuzuma ry'umugwi w'abahinga washizweho n'ubushikiranganje bw'indero ryo mu mwaka uheze w'2024 ushire mu mwaka w'2025 gerekeye isuzuma ry'inyigisho zitangwa ubu n'izatangwa kera mu Burundi uzigereranije kandi n'izitangwa mu makungu mu byo gerekanye harimo ko hari abarimu bafise urugero ruri hasi mu rurimi rw'igifaransa rutangwamwo ivyigwa nka vyose mu Burundi bigatuma ubumenyi bw'abanyeshuri busubira inyuma mu vyigwa aho umushikiranganje François Habyarimana avuga ko leta yacifata ingingo yo gukarihiriza ubwenge abigisha
barakarihirijwe ubwenge kugira ngo bongereze ubumenyi n'ubushobozi maze umwimbu ubashe kwiyongera
nubwo biruko isuzuma ryo mu mwaka w'2019 kuva mu wa mbere gushika mu mwaka w'icenda ryari ryerekeye kuraba ko ivyigwa bitangwa mu Burundi biri ku rwego mpuzamakungu ryerekanye ko u Burundi ari ubwa mbere mu cigwa c'ibiharuro nk'uko ubushikiranganje bw'indero buvyemeza
abakora akazi ko kunguruza abantu ku mapikipiki bakora mu gisagara ca Ngozi mu ntara ya Butanyerera barashimishwa n'ingingo ibemerera gukora amasaha 80/80 yashinzwe n'urwego rujejwe intwaro muri ico gice hariko arahera imyaka ibiri abatunzwe n'uwo mwoga bamenyesha ko hambavu y'ukwisononora kw'inyungu baronka ku munsi hari n'abaharongera akazi bataronse ku murango ariko rero abo bakogwa ko n'ubukene bw'ibitoro buboneka mu gihugu n'inkuru ya Jean de Dieu Nahimana
bimwe mu byabunguruza abantu ku mapikipiki mu gisagara cya Ngozi bemeza ko bungutse kuva bemerewe gukora amasaha yose n'urwego rujejwe intwaro n'akazi kuba batakaronse ku masaha yo ku murango ivyo nk'uko bivuga birasununura ubuzima bw'imiryango hari nabemeza ko bagira amahirwe ataba yabonetse ku murango
kunguko karimo ko birashika ugasanga ku murango wayabutse mugaba saa ku masaha y'ijoro ugasanga nyine urakotse barose
dufate nk'umuntu yaza kwikora ku mijoro ashaka guhanga pike nk'undi muntu atamutafise kabarakora nawe akaja ku masizeri nawe agakora nyuma azabwiza saa 3 acayitahira umva ngaba kanyubuka ku harahari kabisa
ariko rero abatunzwe nako kazi ingozi nibaje umuntu wamukumenyesha ko bakogwa ko n'ubukene bw'igitoro buyibonekeza mu gihugu arico kibatuma bigwana ko gushikaho baja kukirondera ku masoko y'amagendo kugira ntihagire abarara badakoze umwuga
y'ibitoro ngaha mu Burundi bwacu kidihari cyangwa ko kihari kidahari naho cyangwa ko kidahari turi yarandi umva cyo kwicara none turi twaka tukinengese nta kanyimbara ko kamagendo tukarose tugakoresha mu ganti twica umuntu abashaka yuko nyamba agasaba nuronka kakaronka aho biba bikwiriye biba bisumba nuko kwica
naho bitarakwira mu ntara zose gushika ubu ivyo kongereza amasaha yo gukora akazi mu gihugu byaheruka gusabwa n'ishiramwe orikome gishinze kugwanya igiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta insiguro zitangwa na Gabriel Rufyiri arirongoye
ahubwo ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu batanga itegeko yuko ubu umutekano urahari aba none hariho n'abapolisi babijejwe barare barakora abantu bakore amarore bamwe bahere saa 2 yo mu gatondo bageze saa 10 abahende bahere saa 10 bagire iyumvira n'ibihugu byiza ko byateye imbere none umunsi je barabikora Haro abarundi bari muri Amerika bari muri Burayi harabakora ubuzibunga none twebwe bituziki
imyaka iriko irarenga ibiri kugendesha makinga n'amapikipiki mu gisagara ca Ngozi mu ntara ya Butanyerera babisavye inyuma y'ivyo bita akarenganyo kibonekeza imbere y'ico gihe havugwa amapikipiki amwamwe yakora kugeza igihe sa 12 z'umugoroba bari bemerewe gushitsa akazi kabo ico bihanijwe n'urongoye intara ya Ngozi mwitunganywa y'intwaro yahahora ariko kwarukutare za ibiciro byo kuyunguruza bidwi mu masaha y'umurango hamwe no kudashika mu bice byegereye urubibe ku Burundi n'igihugu cyo Rwanda
Radio Indundi Culture
Ishirahamwe abagabo mu gahinda gishinze kugwanya amabakoregwa abagabo rirasaba ko mu Burundi hosubigwamwo iburanishwa n'icibwa ry'imanza zijanye no kwahukana hagati y'abagore n'abagabo kuko giyemeza kubu harabaja kubaka ingo kubw'amaronko umukuru w'iryo shirahamwe Boniface Nduwimana abona ko mu gihe cyo kwahukana abagabo bakoregwa mabi ajanye n'ubutunzi naho umukenyezi abariwe yateguye umugambi wo kwahukana asanga leta itabigizemwo uruhara abagabo bashobora gukena mu gihe abagore bahukanye bazo batungishijwe n'ivyo barondeye n'ikibano naco kikononekara umviriza Boniface Nduwimana
turabona ko abakobwa benshi batakija kubagabo kubw'urukundo ahubwo baja kubagabo kubw'amaronko nakano mwambura ibi ugacu usanga bagiye gusaba kwahukana kugira bamunyage tukabona ko abajejwe intwaro abajejwe bitabo ndangamuntu abajejwe ubutungane abo bose bogira urunani mu kugwanya kakabi kabishe tukongera tugasaba ko ho bahitegeko libuza gutekerera umukenyezi yahukanye narijya ningingo zose zifatwa nitegeko rihari bituma bagabura amatungo baronderanye no mugihe yoba atayo yarondeye kuko ubu abahukana usanga bari hagati y'imyaka 2 3 5 tugasanga nta myaka 10 yo kubana bafise ugaca wumva ko amatungo bagabuza arayo bambura atayo bakoreye
aho mbere n'umugore akwigenza kuyu munsi agatekera ibyo mu nzu byose gushika ahatekera n'umukeka muhonyora ko mucumba ariko kubera abayaragiye atana gusinyuriye bwaca akagaruka akongera akagutwara ibindi aha bakiri ko arategura umukenyuro wo kurondera ibyemezo bituma saba kwahukana kugira mucemwo kabiri amatungo ibi leta nitahagabira tuzisanga umubano warabaye mubi abagabo barakeneshejwe ku nguvu abagore baratunze ku rwego rwo hejuru ibyo batavunikiye bituma abagabo bose bama mu gahinda
bamwe mu bakurikiranira hafi bijanye na politike n'intwari bereye mu Burundi barasaba itsimbatazwa ry'umugenzo w'ibiganiro mu kazi mu gihugu kugira ngo abakozi b'Abarundi bariko baratakazi mu gihugu bakaja kukarondera hanze bagabanuke ibi biri mu byashikirijwe kuri uyu wa mbere mu kiganiro caremeshejwe n'ishiramwe parseme gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo mu ntumbero y'ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu wari w'intwaro rusangi ibi bamwe babona ko bija biragabanya umuco wo gukunda igihugu bikanabangamira ya ntwaro rusangi n'inkuru ya Odiro Nkejimana
umwe mu berekana ko ikibazo c'abarundi badashima gukorera igihugu cyabo bangamiye intwaro rusangi mu gihugu noho zarongwe mugambwe CNDD-FDD Jeremy Ngendakumana avuga nk'abaganga b'abarundi batakazi bakaja mu bindi bihugu
birateye isoni umuganga wese ubona baramuvuze haje ngaho uramurondera mu Faransa usanga yagiye ubu mu Faransa buriko burakurusha abantu bacu kubera iki ubu gito bwacu barya abaganga mu gihe twese twova hasi tukavuga tuti umviriza rero mu bukene turimo tube mu bukene twese hamuko dutera imbere namwe mutera imbere bose bohoza
Jeremy Ngendakumana na kwabuze kuganira akifashisha karoro ku gihugu kibanye cy'u Rwanda
No frère du Rwanda baje bahungu mu magayi bundi barakunda igihugu cyabo muri 94 baragukura muri PNUD muri HCR ufata 5000 dollars baraza a 94 bacyakira igihugu umu ministre yahembwa umupfuko w'umuceri n'umupfuko w'iharage ubebe 5000 dollars hariya uze guhembwa umufuko bice n'umufuko yuharage ariko uko bagiye bararonka udufaranga niko babaha allez voir maintenant le salaire d'un ministre mu Rwanda ukungana natwe tugize tuti kuva uwo munsi nimuze twubake twese ejo nitwatera imbere muziba mubibona namwe mutera imbere mu myaka 3-5 twoze igihugu tuba twakiteje kure nituvuge demokarasi reka tubanze dukunde igihugu cyacu
na gatoro wase yahora ari umushinga mateka umwitwara ariko ni nkuyo akibaza ikibuze kugira mu gihugu habe kuganira
cyabo
avuze ati barya abantu barakunda igihugu cyabo none twebwe habuze iki nico gituma mvuga ni twabwirizwa kwiyambura izo identity sectaire z'imigambwe z'amadini z'amoko tukumva ko turi abarundi resolution turondera tukazirondera nk'abarundi e pour le Burundi muri ico gihe demokrasi ko kumvikana iyo ba demokrasi ifise ahishingiye
Elias Sentamba yanonose ivyigwa bijanye na politike we abona kuko kugenda kw'abakozi ba leta bisubiza inyuma igihugu
abantu mwize muca mugenda ndabura mwize ku mafaranga menshi y'ugushatanze hari uwavuze ko bidanafata niswa ngahi wacu mugo bishabye bereka kudifata ngaho muri cyo gihugu barafunye umuganga yagize medicine comme specialist bamuhemba si sase nka uwo rero acagenda guteza imbere mu Faransa simwa zakurikiye baravye CV yiwe Burundi bwarasomye buravizura arashikira abantu bushamufata nabi acaje gukorera abasanzwe baratunze fite de cerveau nishikwa teza imbere ibihugu bisabwa biteye imbere igateza inyuma ibihugu biri mu nzira y'amajanyu hacabiki desindustrialisation
mu Burundi bavugwa ko batashimye gukorera igihugu cyabo havugwa cyane cyane abaganga benshi baje mu gihugu cyo bo Faransa ahuguke ko baharugwa kwijana na 50 bariyo
Radio Indundi Culture amagara y'abantu
mwamaze kuvyumva unaho numwanya w'inkuru y'amagara y'abantu inkuru tubashikiriza iminsi yose ya kabiri uno munsi tuyaga kubufashwa bukenewe ku bantu bafise ihungabana ry'amagara yo mu mutwe ariko rigaragarira ku mubiri muganga Claudel niyo nzima yanonosoye kuvura indwara zo mu mutwe asigura ko kuri abo bantu ubufasha bukenegwa ushobora kuba imiti itangwa ku mavuriro nkuko hakenegwa n'ubufasha umugwayi agirirwa n'ikibano ariko rero izo ndwara ngo ntiziramenyegwa mu Burundi n'imiti iracazimvye ino nkuru twayiteguriwe na Claire Yakankondiye
ikibano n'ikiramenyera ibijanye n'indwara zo mu mutwe nkuko bishikirizwa na muganga yanonosoye kuvura indwara zo mu mutwe Claudel niyo nzima agahanuranya abo n'ikibano ko cyo kwitaho amagara yo mu mutwe
mu kibano cacu hari ikintu kikigoye ikintu kigoye ca mbere n'icuko ikibano n'ikiramenyera ibintu bijanye n'indwara zo mu mutwe n'umuntu agwaye indwara yo mu mutwe bari kumira buriya amagara mu mutwe ari ikintu cyo kwitaho indwara yo mu mutwe ari ikintu cyo kwitaho kugira ngo abantu bashobore kwivuza
uwo muganga yamara akavuga ko umuntu amaze gutorwa ko afite izo ndwara ashobora kuvugwa biciye mu buryo bubiri
indwara ziravugwa hakoreshejwe umuti hari imiti isanzwe ivura izo ndwara indwara ziravugwa hakoreshejwe ikintu twita ikiyago mbogora mutima
ariko akerekana ko n'imiti ivura izo ndwara izimvye
imiti y'indwara zo mu mutwe n'imiti navuga nti ihambaye cyane n'imiti izimvye n'abantu bake bashobora kuja gufata iyo miti umwe wese yumve yuko n'ikibazo chatwe bitwese kugira ngo abo bantu bashobore gufashwa
muganga niyo nzima agahumuriza ari koko uwamaze gufashwa hagera hamenya kubana neza n'indwara yiwe
umaze gufashwa bivanye n'umuti bivanye n'urugero warugeze ko ugafasha bivanye n'ibyo byagombogora mutima haragera ahantu wumva yuko ibyo bintu umenye ko mubana kugira ngo naho iki cyangwa kiriya cyo gushikira ntibikubuze kubandanya imirimo yawe ya minsi yose cyangwa kubandanya imigenderano yawe n'abandi ariko wumve yuko muri we witawe hanyuma umenye ukuntu ubirengera ibyo bintu
mugabo mu gihe umugwayi abandanya akoregwa ivyatumye agwara aca subira hasi
ariko mu gihe afashe iyo miti akagirirwa ico kiyagombogora mutima hanyuma ikibano ahabaye bakamwakira bakamenya uko bamuherekeza ntibaguma bamusubiza muri bya bindi no mvuga ntibusubiza hasi cyane aragenda nawe nyine akaza aratera imbere mu magara yiwe agashikaho asubira kuba nk'umuntu abandi nayo uburyo bwo ibyo bintu urumva bitabaye uko akagira ibintu bibandanya bimusubiza hasi abandi yakoregwa bya bindi byatuma agira akabonge atera subira hasi
muganga yanonosoye kuvura indwara zo mu mutwe Claudel niyo nzima ashikiriza ko mu gukinga izo ndwara harimo amahimiriza mu kwigisha abantu bijanye n'indwara zo mu mutwe hamwe no kwivuza kare mu gihe umuntu aba yumva atamerewe nkuko yahora
Claire Yakankondiye urakoze ni saa 12:36 ni nano tukarukije no makuru yo kuri no mugoroba ndabashimire mwese mwari muduteze amatwi nshimire bagenzaje bafashije kuyegeranya aya makuru mwari ko mwashikizwa na Cristaliza Lemana nari ko mfashwa na Kofi Rubentwari mugira ibihe byiza mwese murakoze